Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika ya Isamia ni Washington DC mkiwune Kenya Rwanda. Shoti mwete mwudu teza matukinda wa mkije. Aha mwuri studio ya tano. Mwuri kumuna fujere kimu mkije.
Ya oya ni tangisha aka na njita wala mkije. Dama hikazi mwika niro jio kuri no spa.
Ndifuza ku mbihinduka. Ubuzima. Ministeri banyo. Ubuhinzi. Mbibobozi. Igikorwa remezo. Ministeri uri hano. Habwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda. Umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge.
Uyo ni Perezida Paul Kagame u Rwanda igihe abashiranganji bariko bararahira mabanga bajijwe.
Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, imigambwe itavuga rumwe na leta ihamagarira abanyagihugu kugarariza amategeko guhera ku itariki imwe z'ukwezi kwa cumi. Ije ni mu mugambi wo kwiyamiriza ukuba atamatora yari yategekanijwe araba muri icyo gihugu.
Muri Niger abantu 24 basize ubuzima mu mvura isegenya.
Leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu biciriritse byongeye kwishyura agasomborotso k'imyimenyerezo ya gisirikare y'amamisitiri atemewe n'amategeko mpuzamakungu yagizwe na Korea ya Ruguru, ariko ubu yabikoze mu buryo bw'ibitero nyavyo.
Amazi murengera aragiramiye ibice bitariki z'intara Texas muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Amakuru hamwe n'ayandi turabashikiriza mu kanya kari imbere.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Imigwi tavuga rumwe na leta ihamagarira abanyagihugu kugarariza amategeko guhera ku itariki imwe z'ukwezi kwa cumi. Iyo migambwe isaba abanyagihugu kubikora mu mugambi wo kwiyamiriza ukuba atamatora yari yategekanijwe araba muri icyo gihugu. Uku kugarariza amategeko bizoba bigizwe no kutariha amakori hamwe n'ayandi maserivisi ya leta. Felix Tshisekedi, umuhungu w'umuhisi Etienne Tshisekedi, yahoze ayoboye urunani rw'abatavuga rumwe na leta ya Kongo, hakaba n'umukuru w'ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi RASOP, yabwijwe rya Amerika kwivyo iyo myerekano murantunga igamije kwereka Perezida Kabila Joseph yuko atacemewe mu maso y'abanyagihugu. Tshisekedi avuga ati, kuva ku itariki 10 z'ukwezi kwa ku itariki imwe z'ukwezi kwa 10 tuzogararika twereke Kabila yuko atacakiri. Ati azoba umunyagihugu asanzwe atagishobora kuvugira abanyagihugu mu izina rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ibyo bitegerezwa kumenyekana. Bamwe mu bakurikiranye hafi ikibazo cya Kongo barafise amakenga yuko uko kugarariza leta banka kuriha amakori bizotuma ibintu vyunyuka muri ico gihugu. Yamara Tshisekedi si kwa bibona akongera akavuga ko umugambwe wabo utagifise umugambi wo kuganira na leta ya Kabila.
Mu gihugu ca Niger abantu bashika 44 bitavye umuremyi bahitanywe n'imvura y'umurengera. Umuyobozi w'ibiro by'igihugu bijejwe gukingira ivyaduka Colonel Abubakar Bako yavuze ko iyo mvura isegenya yasambuye amazu amajana n'amajana kuva mu kwezi kwa gatandatu. Ishyirahamwe mpuzamakungu mu kwezi kwa gatanu ryaragabishije abanyagihugu 170,000 bashobora gutakaza amazu yabo. Imvura isigenya yaguye mu mwaka 2016 yarahitanye ubuzima bw'abanyagihugu 60 yongera isenyura amazu 2,000 mu gihugu cha Niger.
Tukiri muri Afrika mu karere k'ibiyaga binini kandi kuri uno munsi wa kane leta y'u Burundi ya Tanzania kumwe n'ibiro vya ONU bijejwe impunzi ku isi byatangaje ko byashitse ku mwumvikano w'ukungene bagiye gutahukana impunzi z'abarundi zifuza gusubira mu gihugu cyabo. Aho ni mu gihe igihugu cya Tanzania cyari kimaze iminsi kibona ko ivyo bikogwa biriko birarangira. Ubu impande zose zegwa n'icyo kibazo cy'impunzi z'abarundi bifuza gutahuka zivuga ko zigiye gukorana kugira igikogwa cyo kubatahukana kive mu nzira zitahukane izo mpunzi mu mutekano no mu gateka kabo. Ibyo bikogwa bigiye gutangura mu ntango z'uko kwezi kw'icyenda kugiye gutangura. Mu kwezi guheze hari haravuzwe byinshi umukuru ku mukuru w'igihugu cya Tanzania, nyuma yaho ahamagara impunzi z'abarundi gusubira mu gihugu cyabo. Muri iki gihe igihugu cya Tanzania cyakiriye impunzi zishika ku 350 ziva mu bihugu bibanyi, ibice birenga 2-3 biva mu Burundi. Umushikiranganje wa Tanzania jejwe intwari hagati mu gihugu amenyesha ashimetse yuko atampunzi zizosubizwa mu gihugu cyabo ku nguvu.
Tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Ibisigarira by'umuyaga w'imvura igihuhusi simusiga citiriwe Harvey muri Leta Zunze Amerika byatumye haba imvura igakura mu ntara Louisiana uyu munsi kwa kane, mu kigihe ntara Texas yoyo yariko iratangura kugabanukamwo umudengeri w'amazi. Abahinga mu byerekeye ibihinduka ry'ibihe bavuga ko ibice bimwe bimwe byo mu ntara Louisiana bihava bigwamwo imvura ishika ku masantimetero ari hagati ya 10 na 20 uyu munsi kwa kane, muri iki gihe gihuhusi kirimwo imvura isigenya Harvey citezwe gutandukira no kubandanya mu ntara zitari nke zirimwo Arkansas, Mississippi, Tennessee na Kentucky. Ibiro by'igihugu bikurikirana bihuhusi simusiga byatangaje ko naho atamvura isigenya itezwe muri iki gihe mu gisagara cya Houston, umurengera w'amazi ubandanya kugiramira abanyagihugu muri icyo gisagara hamwe no mu gisagara cya Beaumont mu ntara ya Texas hamwe no mu manuko bushira urengero rw'intara ya Louisiana muri indwi yose.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse byongeye kwishyura agasomborotso k'imyimenyerezo ya gisirikare y'amamisiri atemewe n'amategeko mpuzamakungu yagizwe na Korea ya Ruguru, ariko ubu yabikoze mu buryo busa nk'ibitero nyavyo. Amabombe abiri yo mu bwoko bwa B akarongo rimwe yarungitswe avuye ku nyanja ya Amerika ya Guam, akurikijwe n'igurukishwa z'indege zine zo mu ngwano zo mu bwoko bwa F-35 byagurukiye mu birere by'igihugu cya Korea ikiringo cy'amasaha 10. Ibyo byakozwe mu ntumbero yo kwerekana inguvu z'abasirikare b'ibyo bihugu. Izo ndege z'Abanyamerika zagenda ziherekejwe n'iz'igisirikare cy'Ubuyapani zagiye zirarasa ibisasu mu birere bya hafi y'ubumanuko bwa Korea y'Epfo ahitwa Pilsong. Ibyo byakozwe inyuma y'iminsi 2 Korea ya Ruguru igize agasomboruso k'imyimenyerezo ya gisirikare aho yagurukisha amamisire hejuru y'igihugu cy'Ubuyapani.
Umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Iraq yatangaje ko abasirikare b'igihugu batsinze umurwi w'intagondwa za Kiislamu mu gisagara cya Tal Afar hamwe no mu ntara yose ya Nineveh. Haider al-Abadi yavuze ko umunezero ari wose kuko insinzi yabonetse mu ntara Nineveh, yongera aratangaza ko iyo ntara mu iki gihe iri mu minwe ingabo z'igihugu. Urunani rw'abasirikare rongowe na Leta Zunze Amerika rwasohoye itangazo rikeza ingabo z'igihugu cya Iraq yamara ruragabisha ku igikorwa gikomeye kitararangira kuko hashobora kuba hakiri imitego y'amabombe yateragijwe hamwe n'abagwanyi b'uyo murwi w'intagondwa bashobora kuba bacinyigije. Ibitero byo gutuza uyo murwi w'intagondwa mu gisagara cya Tal Afar hagati ya Siriya ku 180 y'uburengero bw'intara Mosul, uyo murwi wahora ucumbitsemwo byatanguye ku igenekezo rya 20 y'ukwezi k'8.
Iyi radiyo Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radiyo Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushura kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Mushura no kudukurikira kuri Twitter na radio yacu. Perezida Paul Kagame yarahije abashikiranganji bashasha 20 hamwe n'abanyamabanga ba leta 11. Perezida Kagame yasavye abo bategetsi bashasha kurushirizaho gukorera mu mwumvikano. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
guverinoma yarayishyizweho niyo ya mbere umubare w'abagore ruto w'abagabo muri guverinoma y'u Rwanda mu ijambo ryarahiza abaminisitiri 20 bashyizwe muri guverinoma nshya n'abanyamabanga ba leta 11 mukuru w'u Rwanda yinubiye icyo yise kudakorana hagati y'abagize leta ye
ministeri umwe ugasanga irimo abaminisitiri 3 ubwo bena ni ministeri umwe n'abanyamabanga ba leta ni posi ministeri 3 mukamuraho tuganira ugasanga ukwezi amezi atandatu umwaka basa nkaho badakora no kuvugana bikaba ari ikibazo bari mu nzira bayobora minisiteri ubwo rero birumvikana niba abaminisitiri 3 batavugana ubwo abaminisitiri bavugana n'abakozi babo ubwo se imirimo ikwiriye kubikorwa yuzuzwa niyo minisiteri kubwira ko
umukuru w'u Rwanda yavuze no kuri ruswa ikomeje kuvugwa mu butegetsi bw'u Rwanda atunga agatoki za minisiteri zinyuranye harimo ibikorwa remezo minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi iy'uburezi ubutabera kandi izo minisiteri zose abari basanzwe baziyobora ni nabo bazigumyemo
minisiteri y'uburezi ndifuza ko ibintu bihinduka ubuzima minisiteri y'uburanyi ubuhinzi n'ubworozi ibikorwa remezo minisitiri uri hano ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge cyagomba kuba metero 6 indwi kigahinduka metero 6 minisitiri ya justice ibi byose kubirwanya mu mategeko bigomba gukorwa abo bantu birirwa banyereza imitungo bagira bate y'abaturage barangiza bagasa n'ababyigamba niyo waba warabaye cyangwa ngo warashatse kuba perezida w'igihugu bikakunanira ntabwo biguha imyunite ubwo abumva barumva icyo mvuga
guverinoma yarahijwe na perezida Paul Kagame iyobowe na Bwana Edouard Ngirente impuguke mu by'ubukungu waje asimbura Bwana Anastase Murekezi uyu waraye n'abagizwe umuvunyi mukuru guverinoma yarahiye kuri uyu wa kane ni guverinoma yiganjemo abakiri bato ndetse n'uyikuriye afite imyaka 44 y'amavuko ikigaragara kandi muri iyi guverinoma ni umubare munini w'abagore barenze urugero rwa 50% mu baminisitiri 20 bashyizwe muri guverinoma nshya 11 n'abagore nubwo habaye impinduka mu binjiye muri guverinoma nshya hakinjiramo amasura mashya minisiteri zikomeye zagumanye bari basanzwe baziyobora nka minisiteri y'ingabo y'ubutegetsi bw'igihugu iy'ubukungu ndetse na minisiteri y'ububanyi n'amahanga Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze cyane Assumpta Kaboyi dukubitire mu Burundi inama nshingamateka y'u Burundi kuri uyu wa kane yagenye umugwi w'abashingamateka 12 bazokwiga mu mezi 3 mu cegeranyo c'abahinga ba ONU bigenga batohoza kuvyaha byakozwe mu Burundi mu myaka 2 heze uwo mugwi ufise ibikorwa igikorwa cyo kuraba ukuri hamwe n'ibinyoma biri muri ico cegeranyo ni nkuye mugenzi wacu Eloge buri kaneza ibijumbura mu Burundi
kwa kemi jikore yero umugwi tuhaye ibikorwa ijana ku ijana
inama nshingamateka kuri uyu wa kane gihe inama nshingamateka ari hejeje kwemeza umugwi w'abashingamateka uzokwiga mu kiringo cy'ameza 3 ibiri muri raporo y'abahinga babo ni bigenga bajeje gutohoza kuvyaha byakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ico cegeranyo nubwo kizosohoka mu kwezi kw'icyenda leta yamaze kukibona natwamenyesha makuru bakiduhaye muri makabo bahinga bemeza ko mu Burundi hakozwe ubwicanyi burobanura abantu baranyuruzwa abandi barahohoterwa co kimwe n'abatawe muri yompi ataco bazira hamwe n'abafashwe ku nguvu abahinga bigenga ba ONU bemeza ko ivyo byaha byakozwe namwe mu bagize inzego z'umutekano mu gisirikare igipolisi n'iperereza hamwe n'imbonerakure bashikiriza kandi ko ivyo byaha bifatwa nk'ivyagahomera bunwa umushikiranganji w'agatakazi na muntu atsigura ko biri muri iyo raporo bisa n'ivyo byakozwe mu 2015 akabibonamo bubeshi Martin Ivyabandi
igihe haje wa mugwi wazaga kuko harabone serivisi muri 2015 turabemera baraza barakora barazunguka bambara n'igihe kirekire baratanga raporo yabo yitwaza banateje cyane hageze ko tutayikorera ko ariko tubara turakora ijoro n'umutaga raporo turayibahira iragenda na tule za ambasade ziri ziri plaseka mugabo nta kantu kamwe bigeze bafatirako no mu gifaransa ikoreshwa n'umushongereza twero twagiye turakurikirana turaraba amaraporo yose kunagera kurikirana raporo ya UNIP nta nakantu na kamwe bahinduye muri iyi raporo ni vya bindi bateruye
Ariko bamwe mu bashinga amateka basanga abo bahinga badahuguza.
Aba bantu bazimangana bene bo amaradi akabavuga. Bo bagacyakatera mu karuwa hicyo. Aho gera mu muryango wa ntasano, yobamo na mahoro burundu. Uwo bazajabigira Imana mu muryango wiyo. Uwo bazandikura elite. Uwo bazasogwa vuba si Salvatore bwo kumusiri. Yumva ngo abantu bariho. Kandi ngo sendi hasi yarajanditse neza. Sinzi ko raporo za sendi hasi zashikira bashikira ngaho. Kwa kumbakili zika mtatowe, uruzi kanaka, jenade za tewa hanaka, wana waka kumene kabandi wa gafa. Mungabu karindira, rezulta, deza ankete, ugahemuru. Hanyi mariero, hayo maraporo, agachavifu gayoyo. Huwa habu ziki, kujira mwa matobo, zabatangu, ahere kandi tuone, ichaya fuyimu.
Abandi bashinga amateka nabo barajushinga n'ingingo ya leta yo kwikura muri sentare mpuzamakungu mpana vya CPI.
Mwatubare yuko sentare mpuzamakungu ziza ariko sentare z'Uburundi bwacu zibazananiwe. Igihe habaye igihangange canke mwananiwe tukatwara kuye muri sentare mpuzamakungu.
Kiringo cyuko Burundi buzoba gukuye akarenge mu sentare mpana vya mpuzamakungu irahe kizorangira mu kwezi kw'icumi uruno mwaka turimo. None mushikiranganje murongoye muriteguye gukurikirana no guhasha ivyo vyaha iyo sentare yagomba gukurikirana kugira ngo ntihagire abitwaza ko ivyo vyo kwivamwo ari gusasira indava mu kudahana.
Umushikiranganji w'ubutungane Emero Antine Kanyana arahumuriza.
Nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko yaba ukomeye yaba muto. Uwo kwita mu bintu bimutuma agwa mu cyaha yamati wese wari wese kazokihanirwa ni turi mu ishyamba nta n'umwe ari hejuru y'amategeko. Hari abavuze ngo abajournaliste ngo abanyepolitike ngo bafunzwe ngo bagize nti mu bisanzwe nta gihe na kimwe identifikasiyo y'umuntu yakoze icyaha ifatira ku mugambi ifatira ku cyaha yakoze. Umurongo utukura muri politike mu madini mu bikintu icyo ari cyo cyose gikorwa mu gihugu n'umutekano w'igihugu n'agatika katira muntu.
Amatohoza yakozwe n'umugwi w'abahinga ba ONU bigenga azojanwa mu bikorwa by'inama y'agatika katira muntu bizobera i Geneve mu Suisse mu kwezi kw'icyenda buca twinjiramo. Uwo mugwi nawo utegerezwa kubishikiriza akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ari nako kazobamenya ingingo gafata. Leta y'Uburundi imaze kuvuga ko ingingo zose zizofatwa zifatiye kuri iyi raporo izoze yiyamiriza kuko zishingiye ku binyoma gusa. Umugwi wo gutohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu 2015 washinzwe n'ingingo ya 33, 24 y'inama y'agateka kazina muntu muri ONU ku itariki ya 30 ukwezi kw'icyenda mu 2016. Abahinga bawugize basavye kongerwa ubundi mwaka kugira ngo bagire amatohoza yabo neza. Eroje uri ka neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko mwikomora abandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika. Umuryango n'inshuti za Sinapole Rwigara barabandanya gutabaza basaba abumenya irengero ry'umuryango bavuga ko watwawe n'igipolisi cy'u Rwanda, ariko igipolisi cy'u Rwanda kirahakana ivyo birego. Turi kumwe na Aristide Rwigara, umuhungu wa Sinapole Rwigara, akaba na musaza wa Diane Rwigara. Yagerageje guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda ariko agatangarizwa ko atakwije ibyangombwa. Mwiriwe neza mwari mtereza umushe na hayari stide Rwigara.
Mwiriwe.
Murakomeye?
Yego.
Murashaka kutubwira makuru ya nyuma, turazi ko umuryango wanyu uri kurarondera mushikawe kana umuvyeyi wawe nawe bavukana n'abavukana na mushikawe abo muvukana bose. Amakuru ya nyuma mufise avuga iki ku byerekeye irengero ryawe?
Okay, amakuru dufite yuko nuko nta makuru en fait ntago dushobora kuvugana nabo, ntago tuzi aho bari. Polisi iri gukomeza ibesha ngo ntago afite, kandi tuzi neza yuko babajyanye ku wa kabiri bari babanze ku bari babashyize mu mapingu mu inzu, barasaka inzu yose, bafata ibintu byose, bafata n'amabiju na kashe yose, ngo bafashe ibintu byose mu nzu, bavuna mama mu kuboko no mu mugongo, barabajyana none buba polisi iri kubesha ngo ntago izo aho bari.
Hoba hariho abanyagihugu baba muri iyo micungararo bababonye babatwara?
Donc ibyo ndi kwabwira ubu njewe mbizi neza, ni umuntu wabibonye wabimbwiye kandi umuntu nizeye, ariko umuntu nyine ntago navuga uwo ari we kubera nyine ngomba ntago shaka kumuteza ibibazo, ariko njewe ndi umbe niba polisi kuvuga ngo ntago bafite icyo gihe rero ndi tubusaba abantu ngo baje mu rugo barebe na birebere nabo kuko niba bahari ngo numvise ngo hari abasirikare bagose inzu yose abasirikare barashaka iki
ikintu mwibaza ko umuryango wanyu ufitaniye ingorane na leta y'Urwanda niki ikintu cyo bacaratumye abapolisi baza gusaka no gufata nabi umuryango wawe niki
barashaka ibintu byacu nibyo bashatse kuva kera nibyo biciye papa umuntu wese wakurikiye inkuru yabonye ikintu badusenye hoteli bagahora bafata ubutaka buri munsi bafata ibindi iriya ganda gitabi barishatse kuva kera bahora batoteza papa kugeza bamwishe none ubu nyine bari mu bikorwa byabo bya nyuma byo gushaka gufata ibintu byose bari guhimba ngo barimo amamiliyari atandatu cyangwa ngo mujyane ngo y'ibyo masinyatire ibintu nk'ibyo ibyo ni ibibe ibyo nibyo bari guhimba byose abanyarwanda bose ndikwibwira yuko iriya sisiteme iriya regime bazi neza ukuntu ikora n'abakriminali n'ababeshi gusa kandi biriya bintu
mushyana ya Aristide muri iki gihe abapolisi bavuga ko batigeze batwara umuryango wanyu ahantu mwibaza uwo muryango wawe uri nihe cyangwa ikintu mwibaza ko cyoba cyabashike n'iki
nyine dutinya yuko dutinya the worst yuko bashobora kuba babishe cyangwa barajugunya ahantu tuzongera kubumva nyine niyo mpamvu nyine turi gusaba buri muntu wese ubishoboye yaba mu ambasade cyangwa gushyira pressure kuri iriya leta ngo babarekure kandi ngende ndi kubabwira bari kubeshya bavuga ngo ntabwo bafite bari kubeshya kandi agomba kumenya yuko biriya bintu byaho abantu barabirambiwe
ikintu mu muryango wanyu muri ko murakora kugira ngo ukuri kuje ahabona ni ikihe muri kigihe
I'm sorry mushobora gusubiramo
ikintu umuryango wanyu aba uri I Kigali canke mu Rwanda canke abari hanze ikintu muri ko murakora kugira ngo ukuri kumenyekane ni ikihe
turi kuvugana nyine na Human Rights Watch turi kuvugana na Amnesty International turi reaching out ku muntu wese dushoboye nyine dushaka kubishyira hanze kugira ngo polisi imenye yuko ibikorwa by'ibyaha barimo bizwi bari kuri bashyire hanze nyine ni no kuvugana na press nk'uko ndi kuvugana namwe kugira ngo situation imenywe abantu bamenye yuko biriya bari kuvuga yuko polisi iri kubeshya yarabambuye yarabajyanye kandi na biriya bintu bari guhimba ngo tax evasion ngo nibyo guforginga amasignatures nta muntu n'umwe ubyemera
Aristide Rwigara turize ko muzashobora kubona n'umuryango wanyu mugateba mugatora umuryango wanyu uri muri iki gihe natwe tuzogerageza tusubire turabe tusabe abapolisi ko duha inkuru y'imvaho kuri icyo kibazo urakoze cyane rwose
Murakoze cyane.
Bamwe mu banyagihugu bafise amatongo ku musozi wa Rubavu bavuga ko babayeho nabi cyane kuko batacemererwa kurima. Bavuga ko ubutegetsi bwashizeho inkera gutabara zirirwa zirabahiga kandi hari nabo zikubita zikabavuna. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko utazigera bwemerera abo barimyi gukoresha ubutaka icyo utagenewe ni inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza mu Nyamagana
abahinga hariya mu musozi baduhaye ibyangombwa by'ubutaka ariko mu by'ukuri usanga birirwa bari gutwirwa ngo kuko baduhagaritse guhinga kandi niho hari hadutunze hadutungiye abana ariko kugeza na n'ubu
bivuga ko ubuzima bukomeje kubabera insobe bitewe no kuba barahagaritswe guhinga kandi aricyo cyari kibatunze nyuma y'igihe kirekire barabujijwe kongera guhinga kuri uyu musozi baje gukomorerwa banahabwa ibyangombwa by'ubutaka biriho icy'ubutaka bugenewe gukoreshwa ariko baremeza ko ntacyo bibamariye kuko bataremererwa kububyaza umusaruro
yewe ntacyo bitumariye kabisa si inzara niyo igiye kuzatwica bitewe no kuduhagarika kandi ari wahaye hadutunze
waruha afite ubutaka bungana gute
wowe eh nemba afite ubutaka bwinje ariko ndacyo bumariye aho guterwa amashamba bakagombye kureka agaterwa amashamba aho guhingwa agahiye na urutoki tugaterwa urutoki ariko ibyo byose ndiba bitwemerera
uhinze injura itatu nabwo turukwirukanga bari kutwirukaho ngo icyo badushinje ngo nugutera ibiti ubwo rero nibibyo bitari byo tuzagaburira abana niba ari tuzategereza igihe kizakurira niho ngo niho twin nicyo gihe tuzarira bikatuyobera
aba baturage bavuga ko hari inkeragutabara zishinzwe kubahiga kandi hari nabo zikubita zikabavuna ariko kuko nta yandi mahitamo bajya bo basa nk'abiyahura
no gusanga mbese nugezemo ni igiti kabisa nk'ubwo bundi ari umubyeyi wagiye guhinga bamukubita ingo ni rubavu urumva ko buri guhinga mu wawe ugasanga urubavu bararuke banyije
no kwige wababona ugaca ukiruka bakwirukaho nuko bagufata bakakujyana ku murenge
iyo bakugejeje bigenda bite
nuko gufunga
ugufungiye kingani
ndimbe mise tatatu
mbese icyo gukora cyose ni ingoni mwana tuvuganiraho kuko rubavu rwose ubutumeze nabi cyane musezi ko harimo se ngabantu bagira ku gihumbi bose bahagaritswe aho igihumbi barenga
ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko guhagarika ibikorwa by'ubuhinzi kuri uyu musozi byatewe nuko byakururaga imyuzuri ikangiza byinshi ariko hamaze gukorwa inyigo neza abaturage bahawe ibyangombwa n'amabwiriza bazakurikiza Murenzi Janvier n'umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu.
Ni umutungo mu by'ukuri wabo haterwa amashyamba na habo habaraho genewe guhingwa kuko naho harahari ahadahanamye cyane naho na habo twakoranye rero inama nyinshi n'abaturage tubasobanurira ingaruka ziri mu guhinga uriya musozi kuko zitera isuri ndetse ubwabo bashyiraho na komite ishinzwe kuganira n'ubuyobozi no gukurikirana ko ibyemezo byafashwe mu nama zaduhuje zitandukanye byubahirizwa muri byo rero nuko harimo gutera ibiti
ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko kwikubitiro bwatanze imbuto zisaga 2028 z'ibiti bivangwa n'imyaka kandi hari ibindi 3328 birimo iby'amashyamba n'ibyera imbuto ziribwa abaturage bagiye guhabwa akaba ari byo batera icyakora Murenzi Jean yashimangira ko abatsimbarara bagashaka gukoresha ubutaka icyo butagenewe bo batazihanganirwa ariko bigakorwa nta uhutajwe
kukirebana n'imikoreshereze y'ubutaka bwa hariya hantu ntabwo ari uguhinga ni umusozi ugenewe amashyamba yaba amashyamba asanzwe cyangwa se ibiti by'imbuto ariko harimo abakiyiba bakajyayo ntabwo rero byemewe icyo twasaba ni ukugira ngo barebe icyangombwa bafite giteganyirizwa iki icyo giteganyirijwe nicyo gikwiye kuba gikorerwa aho ngaho naho niba hari ababa babahohotera twumva ko icyo kitaba aricyo kuko ufashwe arenze ku mabwiriza ntabwo akubitwa ahubwo afishyikirizwa ubuyobozi akabazwa impamvu yarenze ku mabwiriza agahana hakurikije amategeko
abahingaga ku musozi wa Rubavu basanga leta ikwiye gutegura uburyo burambye bwo gukora amatarasi atuma ubutaka budatwarwa n'isuri ariko bagakomeza guhinga bakabona ibibatunga gusa ubuyobozi bwo bubasaba kudahirahira baca ku ruhande ibiteganyijwe cyangwa basaba ko byahinduka kandi bushimangira ko leta igena igikwiye gukorerwa ahantu yamaze gushishoza ubuyobozi kandi buvuga ko icyemezo cyo gutera ibiti ku musozi wa Rubavu ari igisubizo kirambye cyo gukoma mu nkokora isuri yangizaga byinshi cyane cyane buruko imvura iguye Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio y'Amerika
imbere gusuzira ibiganiro byacu byo kuri isaharika tubibutse incamakire makuru makuru twabashije mu kanya
Prof Frederic twavuze ko imigambwe itavuga rumwe na leta iharanira demokarasi ya Kongo ihamagarira abanyagihugu kugarariza amategeko guhera ku itariki imwe z'ukwezi kwa cumi iyo migambwe isaba abanyagihugu kubikora mu mugambi wo kwiyamiriza kuba atamatora yari yarategekanijwe araba
mu gihe bucanije twabwiye ko abantu bashika 44 bitavye umuremyi bahitanywe n'imvura isegenya
twabwiye kandi ko kuri uno munsi wa kane leta y'u Burundi ya Tanzania kumwe n'ibiro bya ONU bijejwe impunzi ku isi byatangaje ko byafashe byagize umwumvikano kungene bagiye gutahukana impunzi z'abarundi zifuza gusubira mu gihugu cyabo
umushyikiranje wa mbere w'igihugu cya Iraq yatangaje ko abasirikare b'igihugu batsinze umurwi w'intagondwa za Kisam mu cyara cya Tal Afar hamwe no mu ntara yose ya Nineveh
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse byongeye kwishyura agasomboroso k'imyimenyerezo ya gisirikare cyemewe n'amategeko ya leta ya Korea ya Ruguru mu gukora ibyo ibisa nk'ibitero mu karere ka Korea ya Ruguru n'Yepfo
Nshuti mwese mukundira radio hejwe ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigakinga hatu ne kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu yabwizi uyu mahamwe na Innocent Kibenyi yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro ari kumwe na Frederic Ngundikije
na Oriane Tangisha aka turabashimye tubifuriza umugoroba mwiza mwakoze